Ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nchuti bakunzi b'ikiganiro yaga. Ndabahaye ikaze mu kiganiro cy'uno munsi mugiye gushyikirizwa nanjye Pascal Ndayishimiye. Ikiganiro cyacu tugihere mu rusenda. Ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi HCR ryatanguye igikorwa cyo kwandika abana b'impunzi bavukiye mu ikambi ya Rusenda kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ku bwa HCR ngo abana baba babijyana nibo bavuka buri kwezi muri iyo nkambi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Emmanuel Bimenyimana.
Icyo gikorwa kizomara iminsi ibiri. Abakozi ba HCR bazokwandika abana bashika igihumbi bavutse kuva mu kwezi kwa kabiri guheze gushika uno munsi.
Mbere na mbere kwanza tubambuye gushima. Iki gikorwa cyo kwandika abana cyaratebye cyane. Hari abana bafunze amezi indwi, amezi umunani batarandikwa. Nukuri ikintu dusabye mbere na mbere. Bo dufasha bakatugururira ibiro hamubyaye uvuye kuri vaccine ukava gutora igikarata hasi umwana wa bakacha bamushira ku ifomu.
Ku bwa HCR iyo umwana avutse ategerezwa kwandikwa ku munsi avukiye ko kugira aronswe ifashanyo, ariko ubukene bw'abakozi bamaho bakora ico gikorwa hamwe n'ubukene bw'ibikoresho bituma habaho ugucererwa.
Umwana umutunze atari ku ifomu hari rya gasabuni kaza umwana nakaronka wababaza ati umwana ko ndamubyarenga mu nkambi uyo narabo murefije kubera atararonka ifomu. Ikintu dusabye nyamukuru nyamukuru nibyo biro babizane bashire ngaho tude turamenya ati ibi nibyo biro by'ababyeyi umwana mubyaye ajya gufotoreza hajya.
Ko kugira bandike umwana yavutse utegerezwa gutanga urupapuro rw'amavuko rwo kwa muganga ica byorohereza abajejwe kumenya igitigiri cy'abana mu duce dutandukanye.
Tukiraho aho nyene mu rusenda ishyirahamwe rijejwe ubuzima bw'impunzi IDS ryaravuguruje itangwa ry'amasabune ku mpunzi zitari zahawe isabune mu kwezi guheze. Icyo kikorwa kikaba cyatanguye kuri uwa kabiri igenekerezo rya 2025 Nyakanga, kikaba kiri kumwe n'itangwa ry'indobo rizotangura guhera ku munsi wa kane igenekerezo rya 2027 ku kwezi. Umva bamwe mu mpunzi twashoboye kuganira.
Twebwe no kuri twavyakiriye neza, ariko ikibazo gusa nuko hageze gupakira ibizuku twasanze amazina yacu bamwe bamwe aciyemo umurongo, kandi tukabasanze turi abanyeshuri nyine twiga nkunga nyuma y'inkambi. Rero turi ngaha turara ngaha tujoka tujya ku ishuri gusa, ariko iyo habaye ibyo bintu byo gupokeza tutaraye tubimenyeshejwe ntitubimenya.
Tuvaho mu rusenda kuri iyi nkuru nziza ivuga ko ishyirahamwe ARD rijejwe inyubakwa mu makambi n'amasite ari mu buseruko bwa Kongo ryatangije guhera kuri uwo munsi wa gatatu igenekerezo rya 2023 Nyakanga itangwa ry'amahema ku mpunzi 463 ziri mu ikambi ya Rusenda. Abahawe iyo fashanyo bakaba ari abo amahema yabo yari yarononekaye gusumba abandi.
Jene twa singira nkobwo Emmanueline nkaba ndi mu village ya 30 broke twa parcela ama nkaba nezerewe cyane kuba mbona yuko baduhaye amahema kuva shika mu village nta kintu ari bwaro nkubwo umuntu umva afisa kane ba mugo bunda bishimiye cyane gose cyane hanumva nanezerewe ntangere.
Turangirize mu isange abanyagihugu 13 barasahuwe mu gatondo ko kuri uwa kabiri genekerezo rya 2025 Nyakanga n'abantu bitwaje ibigwanisho aho bita amashoro mu kiyaya cya Rusizi. Abo banyagihugu bakaba bari bagiye kurema isoko yahitwa Rubanga iri muri groupe ya Remera, bakaba bahasize amahera yaba 1500 by'amakongo hamwe n'amatelefone ngendanwa 8. Ido ni ido na Jafari bya dunia n'ijwi rya Pacifique Munezero.
Igitero cy'abagabo 13 bakorewe n'abandi bitwaje ibigwanisho muri mushoro hakaba hagiye kuboneka ubufasha nk'igihe cy'isaha 3 ku masaha ya hani wacu. Mushoro n'agace gasanzwe kari mu gasagara ka Rubanga na Butore mu micungararo ya Remera ku birometero birenga 20 mu burengero bw'igisagara cya Sange iri mu ntara ya Uvira. Abo bahuye n'icyo gitero bari bavuye mu micungararo itandukanye aho bari baje kudugura isoko ya Remera yo ngaho. Amakuru yemezwa n'umukuru w'ishyirahamwe rishasha ry'abigenga baho i Remera Uganda heba avuga muri abo basinzikajwe n'icyo gitero bamwe muri bo ko bakubiswe bikomeye n'abo bitwaje ibigwanisho.
Shuti bakunzi, aha ni ikiganiro cyacu kirangiriye. Mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jacques Kahora, jewe mwumva na Pascal Ndayishimiye naho ubutaha.